kabona shaka gasaro kazero. Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu mwongeye kwirirwa. Itariki ya 20 ya buri kwezi kwa gatandatu ni umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi. Nubwo bamwe bahura na ko muri rusange abantu b'impunzi bahura n'ibibazo bitandukanye, uyu munsi usanze bamwe barabashije kwiteza imbere mu buryo butandukanye. Turaza kubigarukaho rero mu buryo burambuye mu kanya kari imbere. Muri Libya, impande zombi zirwanira ubutegetsi zananiwe kumvikana ku bijyanye n'amatora, naho Ukraine yiteguye ibitero bikaze cyane by'Uburusiya muri iki cyumweru. Mbahaye ikaze, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere muri Libya, aho ONU ivuga ko impande zombi zirwanira ubutegetsi zananiwe kumvikana ku bijyanye n'amatora mu biganiro zigirana. Frederic Nkundikije afite iyi nkuru.
Intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu mu gihugu cya Libya, Stephanie Williams, ivuga ko abashingamateka bafise icyicaro mu buseruko bw'igihugu hamwe n'abategetsi barongoye inama nkuru y'igihugu bakorera ku murwa mukuru Tripoli ejo ku munsi wa Mungu, ariho barangiza ibiganiro bya nyuma byerekeye ibyo hindurwa mu ibwirizwa shingiro. Ibyo biganiro byari ko bibera i Cairo mu Misiri. Ibyo biganiro byatanguwe ku igenekezo rya 12 ry'ukwezi kwa gatandatu, byari bifite intumbero yo guhinyanyura ibwirizwa shingiro yo kwisungwa mu matora icyo gihugu. Yamara izo mpande zose ntizashoboye kumvikana ku kiringo cy'ifata kibanza cyari gushikana igihugu ku matora. Intumwa ya ONU muri Libya yaciye terakamo umukuru w'inama nshingamateka ya Libya yumvirwa cyane Khaled al-Meshri, arongoye inama nkuru y'igihugu kamusaba gutuma ko inama mu minsi 10. Iyo nama yari iyo kugerageza gukemura ibibazo izo mpande zibiri zitarashobora kumvikana ko.
Ukraine yatangaje ko yiteze ko Uburusiya bwongera ibitero muri iki cyumweru, nibyo mugenzi wacu Diane Ninine hazwe atubwira.
President wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko igihugu ciwe citeze ko Urusiya bwongereza ibitero muri nondwi. Abategetsi b'umuryango umwe bwa Buraya biteguriye kwerekana aho bahagaze mu vy'ukwemerera igihugu ciwe kwinjira mu muryango umwe bwa Buraya. Mu ijambo yashikirije ejo kwa Mungu ku mugoroba, President wa Ukraine yagize ati: "Urusiya ntibuzosomborotsa Ukraine gusa, buzokwigenza ahubwo no ku bihugu bigize umuryango w'umwe bwa Buraya. Ariko turavyiteguriye, turagabishije abafatanyabikorwa bacu. Bitegekanije ko kwa kane no kwa gatanu w'inundwi, ibihugu 27 bigize umwe bwa Buraya birimbura ubusabe bwa Ukraine bwo kwinjira muri uwo muryango. Mu gihe abategetsi umwe bwa Buraya buha amahirwe Ukraine yo kuba indorerezi mu kurindira ko yemererwa burundu kwinjira muri uwo muryango, intambwe zitandukanye zishikana burundu ico gihugu muryango umwe bwa Buraya zishobora gufata imyaka myinshi. Tukivuga kuvya Ukraine, umushikiranganji ajeje ubutunzi muri Amerika na mugenzi we wo muri Canada kuri uno wa mbere baraza guhurira mu nama ija kubera mu gisagara ca Toronto. Muri iyo nama bitegekanije ko bihweza ingene bobandanya kotsa igitutu Uburusiya biciye mu bihano by'ubutunzi. Aba bategetsi baraja no kurabira hamwe icokorwa kugira ingaruka zatewe n'intambara Uburusiya bwatanguje muri Ukraine zigabanuke mu makungu. Baza kandi kurabira hamwe ingene ibiciro by'ibitoro vyogabanuka ku isi hose. Hagataho, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe OTAN General Jens yatangaje ko intambara y'Uburusiya na Ukraine ishobora kuzomara imyaka myinshi. General Jens aha agasaba ko uko biri kose amakungu yobandanya gushigikira Ukraine naho bizoyisaba ikiguzi kinini. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza we aha agasanga Ukraine ishobora kudehukirwa ku rugamba.
Radio Ijwi rya Amerika. Muri Pakistani, abantu amagana baraye bihereje imihanda mu myigaragambyo yo kwamagana leta kubera izamuka ry'ibiciro. Oriane Tangishaka aratubwira ibindi.
Iyo myirekano yatumwe ko nuwahoze ari umushikiranganji wa mbere Imran Khan, uwo nawe yakuwe ku butegetsi n'ingingo yavuye mu itora ryatunganijwe n'abashingamateka mu kwezi kwa kane. mu myerekano yabaye ejo ku munsi w'Imana ku mugwa mukuru wa Islamabad abayirimwo batunga urutoki leta ko ariyo iri nyuma iduzwa y'ibiciro. Umwe muri bo yitwa Laiba Khan yavuze ati ku butegetsi bwa Imran ibiciro byari bisanzwe, sinzopfa nemeye iyi leta kandi tuzokora ibishobotse byose kugira tugarukane Imran Khan, ntidushaka ubu butegetsi na gato. Abandi bari mu myerekano baririmba bavuga bati nta bya Israeli, nta bya Amerika, nta by'Ubuhindi, harakaramba Islam, harakaramba Pakistan. Ninde azokiza Pakistan ni Imran Khan. Imran Khan yari umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu mu kiringo c'imyaka 3 n'igice gushikaho akugwa ku butegetsi. Yaciye atangura gutera kamo gasaba abanyagihugu kugira imyerekano kuva ico gihe. Yagiriza Amerika kuba yaramugwanya kubera yashira imbere imigenderanire hagati y'ico gihugu n'Ubushinwa hamwe n'ico gihugu n'Uburusiya. Ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu burahakana ivyo birego.
Oriane Tangishaka, Diane Ninina hazwi na Frederic Nkundikije, murakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi mutugejejeho. Nshuti zacu, mbibutse ko iyi mwumva ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Mu kanya gato turajya mu makuru y'ibiyaga bigari yibanda ku munsi mpuzamahanga wo kuzirikana impunzi. Ku munsi mpuzamahanga wahariwe impunzi ku isi, Ijwi rya Amerika ryagendereye inkambi zitandukanye. Turahera mu ntara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda, mu nkambi ya Gashora irimo abantu 440 bavuye muri Libya igihe bashakaga guhunga na ko gushakisha amahirwe yo kujya mu Burayi, nuko bagafungirwa mu gihugu cya Libya. Ubwo rero hasigaye 440 gusa, mu gihe abari bahari bose bari bagera ku gihumbi. Ubuse babayeho bate? Pierre Claver niyo nkuru, nibyo atubwira.
The way from Sudan to Libya is a very difficult. We will got very difficult things.
Impunzi zaturutse mu bihugu bitandukanye bya Afrika zakuwe mu gihugu cya Libya mu ikambi yo gusabiramo ubuhungiro i Buraya na Amerika, zemeza ko ubu zavuye mu menyo y'ingwe mu gihugu cya Libya, zikaba zibayeho neza mu ikambi ya Gashora mu buseruko bw'u Rwanda. Uyu musore aturuka mu gihugu cya Sudani y'Epfo.
The killing is normally and then also the get.
Avuga ko yabonye benshi muri bagenzi we bicwa, abakobwa bafatwa ku nguvu mu gasho yarimo, igihe we nabo bari kumwe bafatwa bariko bashaka guca mwibahari ya Mediterane ngo bashike i Buraya. Ubu ahari imikambi ya Gashora iri mu karere ka Bugesera mu buseruko bw'u Rwanda, avuga ko abayeho neza, ko ajya kabiri ku munsi akajyama neza akanywa icyayi mu gatondo. Icyo bikoze yizera ko azote bakaja i Buraya nk'uko yabishatse kuva kiva mu gihugu ciwe c'amavukiro, yifuza kuja mu gihugu bavuga icongereza. Aba bagenzi we ni nk'uko, gusa bo baramaze kuronka ubuhungiro mu gihugu c'u Bufaransa na Norvege, ubu baratanguye kwiga igifaransa.
Merci beaucoup.
Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Comment ça va? Ça va bien. C'est l'été.
L'été.
Bagiye gusangayo bagenzi babo barenga gato 640 bamaze kuronka ubuhungiro muri ivyo bihugu n'ahandi nko muri Suède, Canada, mu Bubiligi na Finland. Ubu iyo kambi isigayemo abarenga gato 440. Iyo bari muri iyo kambi bafashwa mu buryo butandukanye mu mibereho yabo, bakarara mu nzu nziza, bakagaburirwa neza nk'uko Ijwi rya Amerika ryabibonye rigiye mu gikoni aho bakinjikira. Barigishwa n'indimi n'imyuga itandukanye harimo gutwara imodokari. Iciyongereye ko barahabwa n'amafaranga 50,000 yo kubafasha kwigurira bimwe mu bikoresho vya nkenegwa. Umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ku rwego rw'igihugu mu Rwanda wabereye muri iyo kambi. Ijwi rya Amerika ryabajije umushikiranganji mu vyajejwe harimo impunzi Marie Solange Kayisire itumizo mpunzi zifashwe neza kurusha izindi ziba mu yandi makambi y'impunzi.
Izi mpunzi ziri hano zaje zaje mufatanye na HCR na African Union ariko zifite n'amaterankunga badufasha kugira ngo zize zivanwe muri Libya zize hano zitabweho mu gihe hariho harakorwa ibindi bibafasha kujya mu buzima burambye buteye imbere abenshi barajya mu bihugu bishobora kubakira zihabwa ibyangombwa by'ibanze izi ziracyafite ubufasha busa nkaho bwiyongereye bitandukanye n'izindi dufite hirya no hino ariko nazo ziritabwaho kuko zirabonerwa ubufasha buzifasha gukora no kwiteza imbere kugira ngo bibe inyongera ku byo batahawe ariko abangaba ntibabasha gusohoka ngo bajye gukora barahabwa iby'ibanze kugira ngo babe hano igihe gito bashobore kujya aho ibihugu bishobora kubakira ikindi niba mwabyumvise nuko nabo hari ibyo bashobora gukora nko kwiga imyuga kudoda gutwara imodoka kwiga indimi kugira ngo bizabafashe aho bazajya babashe kuba integre vuba vuba
ubutwara ishami gitaho impunzi HCR mu Rwanda Ahmed Babafal yongeye ko kuri mikro y'ijwi rya Amerika ko ari uburyo bwo kubavura ihamuka bafise
ils ont besoin de restaurer leur espoir
Ati ni bumwe mu buryo bwo kubahoza ibihe bibi baciyemo birimo ihohoterwa kuborezwa igufa no gufatwa ku nguvu kubigeme n'abagore yongera ko kwari kubera ari impunzi zihariye zazanywe mu Rwanda imiryango y'ibihugu vya Buraya n'ubumwe bwa Afrika ibigizemo uruhara hari bamwe muri bo babwijwe ijya Amerika ko bashaka kuguma mu Rwanda bakaharonka n'akazi u Rwanda rwemeje ko rufadikanije n'ishyirahamwe HCR n'ubumwe bwa Afrika n'ubu amarembo yuguruye kandi ko rucakira abaturuka muri Libya baza kurinderera mu Rwanda imbere y'uko baronka ubuhungiro i Buraya ubushikiranganje bujejwe impunzi bavuga ko ari kimwe mu bikogwa byo gutabara bari mu kaga k'urupfu iruhande yabo impunzi ziri mu Rwanda ubuzirenga gato 127 abenshi n'abakongomani barenga gato 76 mu gihe abarundi barenga 449 Pierre Clavier n'inkuru mu ikambi ya Gashora mu buseruko bw'u Rwanda kubwijwe rya Amerika
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0
naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
Ijwi rya Amerika umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi dukomereze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu nkambi ya Rusenda ni mu ntara ya Kivu y'Epfo iyi nkambi irimo impunzi z'abarundi bamwe muri bo baravuga ko mu myaka igera kuri 7 bahamaze biteje imbere mu bucuruzi no mu buhinzi ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaston Ngabo uri Uvira
ugeze muri nkambi ya Rusenda iri mu birometero 60 n'umujyi wa Uvira usanga impunzi z'abarundi zitabira imirimo y'ubuhinzi ubucuruzi ndetse no gutwara za moto bitandukanye n'uko byari bimeze mbere y'uko inkambi ishingwa mu mwaka wa 2015 Bigirimana Musa yageze muri inkambi ya Rusenda mu mwaka wa 2015 asanga ari ibintu byinshi impunzi zahinduye muri iyi myaka 7
hama mu ikambi naho nyine aho dusanzwe tuba urabona ko ari ibintu byinshi byo gukora usanga n'abakongomani wabatabiriyo baza kubihiga mu ikambi twebwe abarundi dusanzwe tuba ugasanga baraza kurangura amafarine bakaza kurangura ubufu imiceri hariya kubabanyi batwakiye ibyo ntabibayo kuko twashitse ngaha nta munsi n'umwe nigeze mbona imoto ihagaze kuri parking uno munsi ugiye kuraba hari imoto zirenga novuga n'igihumbi ziri ngaha mu Rusenda no mu ikambi
Hakizimana Alexandre ni muzi muri village ya gatanu yo mu nkambi ya Rusenda avuga yuko binyuze mu mirimo y'ubuhinzi yakoraga ubu afite amaduka acuruza ibiribwa ndetse n'utubari mu Rusenda
kanguriye ku bintu by'inzoka na danda zinzoka natanguye kwa kazi ya zitanu ndaduga tinda onsika kwa kazi ya mirongo tanu donge ndaduga ndasa kwa kazi jana tinda umhindura akazi na horangora ndinza mbinu vijinja na vijondi nziramo ndadanda za uburero ndamoza usika kwa kwa kurangurisha omba yuko na kumirizurugamu
diodunao shaki na unumwe muhuzo muri inkambi akora imirimo y'ubucuruzi avuga ko yatangiye ku gishoro cy'amadolari 250 yavanye mu mirimo y'ubwubatsi none ageza akoresha abantu 9 mu tubari twe n'amaduka ye
ikuvuga bamaze imyaka 6 ndiko ndakora uko nagiye nkora nagiye ningunga mwange ndoga bukebuke shamuno mwanda madakoro ngutahe nanjye ndafise depo yo kuranguza ibinyobwa ndafise utubari tubiri ndetse mu kazi nkora kumusi nagiye ningunganya kuko n'ubusi nicara utuzi nkora mfisemo abakozi 9 ndiha ku kwezi
gusa nubwo biruko zimwe muri izi mpunzi zari zifite amatungo zivuga yuko umutekano muke watumye amatungo yazo zari zisanzwe zorera muri inkambi asahugwa
narakoza karaka hanyuma ndaronka amahero yo gukota ndarima kambati ndagurisha nsa ndaronka y'inkoko ndaronka na yagahene nuko nsanda ndaronka amafaranga y'inka amafaranga anga ni 350 ndashira inka ngaho ndayigurisha ubwa mbere irunguka ndaronka inka zibiri nari ngeze ku nka zishika 5 harimo zibiri zifise amezi umwaka w'2021 muri inkambi harabayikiza cyo kwibwa inka
ubuyobozi bwa gurupu mwa bararanoro ane inkambi ya Rusenda iherereye mu bwemeza yuko impunzi z'abarundi muri imyaka 7 zimaze mu Rusenda zateje imbere ibintu byinshi birimo ubuhinzi ubworozi ndetse n'ubucuruzi Vedaste Ngabo ijwi rya Amerika Uvira
Combo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Combo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Rola.
Combo taxi ijwi rya Amerika yibagezaho buri wa gatandatu guhera saa 10. Turacyavuga ku munsi mpuzamahanga wahariwe impunzi. Nkuko HCR ibitangaza, uyu munsi ugeze abantu hafi 100,000,000 ari impunzi n'abakuwe mu byabo muri Afrika. Muri abo bose b'impunzi hafi n'abakuwe mu byabo bose hamwe ku isi rero hose hafi 100,000,000, 30,000,000 nabo muri Afrika. Dukomereze noneho mu nkambi ya Mahama mu Rwanda. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Thierry Ndayishimiye uri Kigali nawe aratubwira ibyaho.
Iyo kambi ya Mahama iri mu karere ka Kirehe ihaye indaro abarundi n'abakongomani barenga 40,000 bahunze ibihugu byabo kubera umutekano muke. Igihugu cya Amerika yicikira muri iyo kambi ryahasanze abakenyezi baragerageje kwiyungunganya bakora urudandazwa runyuranye kugira ngo babashe gutunga imiryango yabo. Abo bakenyezi bakavuga ko bahisemo iyo nzira y'urudandaza bamaze kubona ko ibyo bahabwa bigenewe impunzi bitari bihagije.
Ni binyere mu barabyo gucuruza. Nuko nyere biragerageza umuntu akoramo gasabune kwicara ntakamara.
Rudamasho ndiko ndacuruza hajya kwibarabara. Sabanindwe. Ndanguye ngakunguka ko nka bibiri mva ku muryango ntaba tamba ndose ka gasabune. Naka kunyuka kabone kuko ayo mafaranga bampa ntisanga zumye nta kunyu ndonka. Akagacha kaza muri swatu ndirondi kudandagira.
Bikorimana Chantare ni umukenyezi w'abana batatu asangiye n'umushinga ntahe wiwe adandaza ibitenge n'utundi tuntu dutandukanye. Yatanguje umutawe w'ibihumbi 80 by'amanyarwanda. Uyu munsi yamenyesheje Ijwi ry'Amerika ku rudandazwa rwiwe ubururengeje miliyoni 2 z'amafaranga y'amanyarwanda adashize mwaya bayariziganirije arenga ibihumbi 500.
Natanguriye nkora ndancuruza tujya tuntu two hanze tuntu twamutumayo muratubona tujya two hanze ncuriza hanze kugatanda imvura iguye nkanura nkafuka amabuke buke ndatera intambwe ndarangura n'utudutenge ndashiramwo icyizere umuntu aracigirira ariko umwana wanje ntaburi cyajya naburi cyo yambara na Jose simburi conja simburi cyo nambara.
Ijwi ry'Amerika ryanavuganye na Kabanyana Jacqueline yatanguye urudandazwa rw'inkwi z'ibihumbi 3 uyu munsi akabashitse ku rudandazwa rw'ibirayi birengeje amafaranga ibihumbi 200 y'u Rwanda. Abo bose bashima uko babayeho uyu munsi.
Curuza amateke, ibirayi, imyumbati, ibintu bijyanye n'ibiribwa nyine byose. Nafashe nsaba umugwazo w'ibihumbi 10 ntangura nyine ibihumbi 10 ngenda kubiranguza umufuko w'imyumbati ariko unye ibihumbi nka 700 ntago byansuzugura.
Ndi mu muryango w'abantu batanu nkaba atamugabo afasha kurera abo bana akaba abana barara bariye ntashobora kubagurira impuzu bambara.
Kuba abo bakenyezi bakora urudandazwa rwabo rukagenda neza bavuga ko babikesha umutekano w'igihugu cabakiriye c'u Rwanda kuko ngo ntawe ubarara ku mugono ngo abambure ibyabo.
Kintu nishimira nubwo ndi mpunzi abana ntiborara ubusa naho badushyize mu byiciro kubera mbasha gukora
kuno munsi naho kubagirwa kugara ndaryama igenzo kwikangura nkugara ko nibagiwe kugara hakingiye ko ako nkasanga ntangorane mfite umutekano naho rari ubusa ndaryama nkasinzira ariko sinaburara kubera utwo nkora.
Umwe mu bakurikirana ubuzima bw'abakenyezi muri iyo kambi ya Mahama yemeza ko abakenyezi bakuye amaboko mu nkuzu mu kurondera ibibeshaho umuryango batarindiriye ibizanwa nabo bubakanye.
Ndiko ndabona isura y'abadamu mu nkambi ni ibintu nanje binezereza kuko bamaze kwigirira icyizere baragerageza kujya gushakisha ntibakirindira ngo umugabo ngo hari cyaza kuzana oya baraza bakuzuriza hamwe. Hanyuma igisigaye ikinezereye kurusha byose nuko bishakamo igisubizo umugore aticara avuga ngo ndaza gutegereza ngo biza kuva hirya no hino oya adafise no umutahafu masohoka hanze akaja gucingero ariko akarondera icagaburira abana.
Ubushikiranganje bujejwe ibikorwa by'ubutabazi Minema ari nabwo gwitaye impunzi butangaza ko intumbero ya leta y'u Rwanda ari gufasha impunzi kwifasha kandi ko nazo zigomba kubaho ubuzima nk'ubw'abandi basanzwe. Ivuga neza Andre kuri micro y'Ijwi ry'Amerika ahagarariye Minema muri iyo kambi ya Mahama.
Ariko nubwo sitiye muri no kambi nk'uko wanayisuye sigomba no kubaho ubuzima nk'ubw'abandi bantu basanzwe. Ni muri urwo rwego rwabonye bariya abacuruza hari abakora imyuga itandukanye ngira ngo ubutahabura ni munagaruka tuzasura bamwe bafite imyuga yabo ku ruhande hari abari mu bworozi hari abahinga hari n'abagiye bafashwa hafi ya bose n'imiryango itandukanye itera impunzi impunzi. Rero nk'uko bitubajije ku ruhande rwacu nka Minema icya mbere dukora ni ubuvugizi tugashaka abafitanye ibikorwa batandukanye baza gufasha impunzi mu bijyanye no kwifasha mu byiciro bitandukanye. Ariko ikinini cya mbere ni ugukangurira buri wese gushaka inzira zose zituma yifasha.
Ministeri jejwe ubutabazi Minema yanatangarije Ijwi ry'Amerika ko mu myaka 3 iri imbere leta y'u Rwanda yifuza ko impunzi zose zahungiye muri ico gihugu zizoba zikihari zoba zashitse ku rugero rwo kwibeshaho zitarindiriye ifashanyo zitangwa n'imiryango mpuzamakungu yita ku mpunzi. Mu gihe hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi abahungiye mu gihugu cy'u Rwanda Ijwi ry'Amerika ryabashije gushikira baba muri iyo kambi ya Mahama barishimira cyane uburyo bakiriwe nuko babayeho muri ico gihugu. Thierive ndayishimiye Ijwi ry'Amerika mu ikambi ya Mahama mu ntara y'uburasirazuba bw'u Rwanda.
Chuti z'Ijwi ry'Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 nukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi ry'Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835. Ijwi rya Amerika radio yanyu, dukomeze amakuru yacu ku munsi mpuzamahanga uhariwe impunzi. Tugume mu Rwanda nk'uko Thierive Ndayishimiye yari imahama. Uyu munsi usanze mu gihugu cy'u Rwanda nyine impunzi zaratangiye kwihangira imirimo mu bikorwa bitandukanye. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa yagiye imugombwa mu majyepfo y'u Rwanda, icumbikiye impunzi z'Abanyekongo.
Yari yabyaye 14 kubera uburemere yari ifite. Era bibyanu bazasigaye bwana umunani iyi ngiye hawari kuguhana 400 ngo uzayimuhereze.
Yari turi mugombwa mu karere ka Gisagara mu majyepfo y'u Rwanda. Umwe mu baturage rereka ijwi rya Amerika imishinga y'ubworozi abanyarwanda bahuriyeho n'impunzi z'Abanyekongo zo mu nkambi ya Mugombwa. Ni mu mugambi wo gushishikariza impunzi ko zishobora kwibeshaho igihe inkunga zaramuka zihagaze. Bwana Foster Humuriza w'imyaka 59 ni impunzi y'umunyekongo amaze imyaka 8 mu nkambi ya Mugombwa. Numwe mu miryango 300 y'impunzi yorojwe ingurube n'inkoko, aravuga ko byabafashije
ibikorwa nk'ibingibi ku mponze. Hari ico navuga byatumarije iyo twabaga turi mu nkambi byasaga naho turi kazerne dufunze niki, ariko uyu mushinga ukimara kuduhuza nabo hanze wasanga mbere tukigira hano wagera hanze ukabona mbese barakwikanze natwe twabona ugasanga ubwumvikana ari buke. Ariko aho bamaze kuduhuriza hamwe n'ukuri inyungu ya mbere yabayemo twavuye mu bwigunge, inyungu ya kabiri dufite n'inshuti.
Madame Rurase Mukamuvugwa ni umunyarwandakazi wororanye n'impunzi, nawe avuga ko hanze yo kororana n'abantu badahuje imico byarushijeho gutsimbataza ubuvandimwe.
Kuko n'imirima yo mu rugo turayisangira, yaje nkamubwira ndamubwira nti niba ufite udufaranga gyewe ndakenye zana nkusaturireho, arakagura burundu arako mwatisha nuko dusangiye. Gusabana turasabana, n'amacuti cyane, n'amacuti no guturana turaturana. Dusibye nyine kuba duturana ibintu by'amayoga, ariko nyine utuntu turaduhushyirana, niba ari cyo murushije ndamushyira, nawe yaba ari cyandushije akamu.
Uretse ubworozi bw'ingurube ku Banyarwanda n'impunzi, hari n'ubworozi bw'inkoko. Bwana Butera Munyamariza n'umwe mu bita kuri izo nkoko, ahenga amafaranga 130,000 ku kwezi, nawe avuga ko hari icyahindutse mu mibereho.
Ubu ndakora ndahembwa, ariko udufaranga mbona tw'umushahara turanyunganira, kandi n'umwana yakenera igi akarirya, kandi ubu agafuka k'umuceri kageza kuri 27. Urumva rero biratandukanye, ubu mba nicaye hariya izuba rinyica, ariko ubu ngubu biranyunganira.
Abanyarwanda n'impunzi kandi banahuzwa n'ibikorwa by'ubuhinzi mu gishanga cya hegitari zisaga 60 ku isonga. Abatuye Gisagara bavuga ko byabanje kubagora kwiyumvisha ko basaranganye ubutaka n'abanyamahanga, ariko mu magambo ye Mukamuvugwa avuga ko bahuriye ku mateka y'ubuhunzi.
Ariko noneho natwe tukongera tukibaza tukavuga tutese ko natwe ubwo buzima twabuciyemo twahunze, ubu ngubu noneho abavandimwe tubanye byaba ari bibi? Turemera imirima yacu barayisatagura, undi rero nyine buri muntu akafata akarima kamwe akanda kagaha bagenzi be.
Leta y'u Rwanda n'abandi bafatanyabikorwa mu kwita ku mpunzi ivuga ko bahisemo guhuriza hamwe Abanyarwanda n'impunzi mu bikorwa byo kwiteza imbere mu mugambi wo gushimangira ihame ko nta gikorwa impunzi zihejwemo, by'umwihariko ariko ni no kuzigisha kwihangira imirimo mu gihe inkunga bazigenera zatangiye kugabanuka. Bwana Kive Karayenzi, umuyobozi w'inkambi ya Mugombwa, niko yabwiye Ijwi rya Amerika.
Kumva ngo umuntu wabonaga amafaranga atakoreye atazi n'aho aturutse, kumva ngo ayo mafaranga yavuyeho mbere na mbere ni ikintu kirwanyije kucyumva. Ariko nanone iyo byagenze gutyo nta n'ukundi byagenda, ariko nyine nk'uko twayivuze tutangira kubibigisha hakiri kare kugira ngo babumve yuko bishoboka, barabyumva nubwo nyine kubyakira biba bikomeye. Ariko nyine nk'uko nababwiye ni ukutangira kugira ngo bahindure mindset, bumve yuko n'ibyo babonye batabikoresha ngo birangire, kugira ngo bajye batekereza no kwizigama ku buryo haramutse hagize igihinduka bitabahungabanya cyane.
Iyo uganiriye na bamwe mu batangiye guhanga imirimo mu mpunzi z'Abanyekongo ku cyo batekereza ku gihugu cyabo bahunze, harabaza n'abataye icyizere cyo kuzatahuka, bakavuga ko binabaye ngombwa bakwa ku bwene gihugu mu gihugu kibacumbikiye. Foster Humuriza ari muri abo.
Batwaraje nubwo twakomeje gutega amashi tuvuga ngo dufashwe, ariko uyu munsi wa none imishinga iratwereka ko byanze bikunze tugomba kugira dute gushukura amaboko mu mifuka tugakora. Tubonye ko baduha ubwenegihugu twakomeza rwose tukibera mu gihugu nuko ndidukomeze ku kwitwa impunzi.
Iyi nkambi ya Mugombwa igiye kumara imyaka 8 ishinzwe icumbi cy'impunzi z'abanyekongo zisaga 111 bavuye mu bice bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu miryango 427 ihuriye mu bikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi, imiryango 300 igizwe n'impunzi. Ni mu gihe impunzi igenerwa amafaranga 7600 y'amanyarwanda yo kwitunga buri kwezi. Aha bugira ubusajwi rya Amerika igisagara mu majyepfo y'u Rwanda.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri uyu munsi rero w'impunzi, hafi miliyoni 100 ni impunzi nyine n'abavuye mu byabo ku isi yose, muri bo abarenga miliyoni 30 nabo muri Afurika. Ndabashimiye cyane rero, mukomeze mugubwe neza na radio yanyu. Murakarama.